Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro kuri mwe mwese muduteza amatwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru y'Ijwi rya Amerika turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Umupfakazi wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarunguruje rubanza ku ngingo yafashwe n'umushikirizamanza mu Bufaransa yo kubandanya amatohoza ku byo yagirizwa ko yagize uruhara muri genocide yabaye mu 1994. Umushingwamanza wiwe yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Agathe Habyarimana aronderwa n'u Rwanda ku byaha bya genocide ariko mu Bufaransa ari mu rwego rw'abakekwa ko ibyaha ariko bataragirwa ku mugaragaro. Mu kwezi kw'icyenda yasabye umucamanza w'i Paris kugara dosiye y'amatohoza amaze imyaka 13 ku byo yagirizwa ko yagize uruhara mu bwicanyi, asigura ko habaye guteba muri ayo matohoza. Mu kwezi kw'11 ku itariki ya 4 ibyo yasabye ntivyemewe n'ubucamanza bwo mu Bufaransa buriko buratohoza kuri iryo vyaha yagirizwa ko yakoze mu Rwanda. Umushingwamanza wiwe Philippe Meilac yavuze ko bunguruje bahakana iyo ngingo. Agathe Habyarimana w'imyaka 78 aba mu Bufaransa kuva mu 1998. Ufaransa bwaranse kumutanga ku Rwanda ariko kandi bwaranamwimye ubuhungiro kubw'ivyo akekwa ko. Baburamatari ba mareta atandukanye muri Leta z'Ubumwe za Amerika bariko barafata ingingo nshasha zo kugerageza kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona mu gihe abandura muri Amerika barenze imiliyoni 11. Buramatari wa Leta ya Michigan Gretchen Whitmer yatangaje ko habujijwe kwinjira kurira mu mazu y'uburiro abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye na kaminuza babaye barahagarikwa gukurikiranira inyigisho mu masomero. Ibindi byahagaritswe n'amakoraniro y'abantu benshi hamwe n'amazu y'amareresi. Muri Leta ya Washington iri mu buraruko gushyira uburengeroho, buramatari waho Jay Inslee yarabujije kurira mu mazu y'uburiro yongera ategeka ko amaduka agabanya abayinjiramwo gushika ku bice 25%. Mu ndwi iheze Amerika yabonye hafi abantu 150,000 banduye ku munsi nk'uko kaminuza John Hopkins yabishikirije. Abantu barenga 246,000 baramaze kwicwa na COVID-19 muri Amerika. Tukiri kuri uyo mugera, komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Buraya yatangaje ko ku munsi wa mbere ko uwo mugabane wagiranye amasezerano yo kugura imiliyaridi 45 z'incanco z'umugera wa corona ziriko zirakorerwa mu Budagi. Iri tangazo rije haheze iminsi abategetsi b'umwe bwa Buraya batangaje amasezerano nk'ayo ni kompanyi y'Abadagi BioNTech hamwe n'iy'Abanyamerika ikora imiti Pfizer yo kugura incanco zingana imiliyoni 300. Ni mu gihe ibihugu bya Buraya birushiriza kubona ibitigiri by'abandura uwo mugera byiyongera, kandi bimwe muri byo byasubiye gufata ingingo zo guhagarika imirimo imwimwe mu ntumbero yo kwikingira. Muri Afrika, igisagara cha Hamdayate muri Sudani ubu gihaye indaro ibihumbi by'impunzi zahunze intambara mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Mu bashiki 8 bashitse mu minsi heze harimo abavyeyi hamwe n'abana bakivuka. Iyo ntambara imaze kurenza indwi muri Ethiopia hagati ya leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara yatumye abantu barenga 200,000 bahungira muri Sudani nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yita ku mpunzi HCR ribivuga. ONI hamwe n'ayandi mashyirahamwe mu gihugu bavuze ko bariko barafasha abahunze iyo ntambara. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ivuga ko ibyo bitero byica abanyagihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ikaze nanone ku makuru yacu dukomereje kwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ingingo zaho z'ingenzi mu Rwanda, Ministeri y'Uburezi yarayitangaje gahunda yo gupima virusi ya corona mu mashuri yose yo mu gihugu.
Hateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo ariho bikorerwa.
Uwo ni Valentine Uwamariya, Ministeri y'Uburezi mu Rwanda. Mu Burundi ho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryaraye ritangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero, naho muri Tanzania impunzi z'Abarundi zirasaba ko imfashanyo igenerwa abana yahabwa ba nyina uguhabwa base. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Ministeri w'Uburezi ejo yatangaje ko leta igiye gutangira gupima ikiza cya COVID-19 mu mashuri yose yo mu gihugu. Ni igikorwa kibanziriza itangira ry'icyiciro cya kabiri cy'amashuri azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Ikigali mu Rwanda ni inkuru ya Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro Ministeri w'Uburezi yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere, Madamu Uwamariya Valentina yatangaje ko abanyeshuri 2500 mu mashuri abanza n'ayisumbuye n'abanyeshuri 500 muri za kaminuza aribo barebwa n'iki cyemezo. Ministeri yasobanuye ko iki gikorwa cyatangiye mu rwego rwo gusuzuma ko nta kibazo cy'ubwandu cyaba cyaravutse mu bigo by'amashuri nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye mu gihugu. Ministeri Uwamariya yagarutse ku cyakorwa mu gihe hagaragara abanyeshuri banduye COVID-19.
Hakurikiza amabwiriza twasohoye hamwe na Minisante, kuko ayo mabwiriza asobanura neza mu gihe mu ishuri habonetse umwana urwaye bigenda gute, mu gihe mu kigo habonetse abana benshi barwaye bigenda gute. Icyateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo abariho bikorerwa. Murabizi ko kuri buri shuri kuki twateganije ibyumba bishobora kujyamo abo bana, nuko twatekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Byumvikane ko niba mu kigo habonetse abana benshi, abandi bagombaga kujya muri icyo kigo bazabanza bibaritse, tubanze dukemure ikibazo cyagaragaye.
Kugeza mu Ministeri y'Uburezi itangaza ko nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye, hari byinshi byakozwe mu gufasha abanyeshuri kwirinda iki cyorezo, ariko hakiri ibikigoranye.
Gufata abana ukabashyira kuri gahunda ihamye yo kuvuga ngo ntimwegerane, ntimukoraneho, mwambare agapfukamunwa, ntimukine, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. Muri rusange barabyubahiriza n'utwo dupfukamunwa baradufite, ariko bitabujije ko bisaba no guhwitura, kuko nk'uko mu mabwiriza twavugaga ngo abana 23 mu ishuri hari aho twageze dusanga bidashoboka. Ariko ubu ngubu icyo dukora ngira ngo na hamwe mwarabibonye, nuko abana bicara ari babiri, umwe akicara ku ruhande rumwe undi akicara ku rundi, ku buryo utavuga ngo uko twabiteganyaga byarubahirije 100%. Nyuma y'uko bemereye n'imodoka gutwara abantu bose bakagenda bicaye, kuba abana bakwicara ku ntebe ari babiri twasanze bitaba imbogamizi.
Mu minsi ishize Ijwi rya Amerika ryakoze inkuru ku bibazo byagaragaye mu itangira ry'amashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye. Ababyeyi bumvikanisha ko ikibazo nyamukuru ari ubukene.
Wikubizamo ikibazo cy'izuba, akazi kagiye kabura, itangira rizagorana.
Mbona hari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara kubakoraga. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza kubera ko bamwe bazabura ibikoresho.
Birakomeye cyane, no muri iyi minsi nyine abantu barabyibaza. Ari n'amatike, bari no gushaka amatike, gushaka minirivare. Anakaza kenshi karahagaze ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse. Ni ikibazo.
Ministeri y'Uburezi yagaragaje ko mu mashuri abanza hamaze kubarurwa abana bangana na 11% batasubiye mu ishuri, umubare munini ukaba ugaragara mu mujyi wa Kigali, aho abagera kuri 15% batagarutse mu ishuri. Ministeri w'Uburezi agasobanura ko mu mujyi wa Kigali bishoboka kuko ariho hari imirimo myinshi abana bashobora guhugiraho, naho mu mashuri yisumbuyeho habarurwa abagera ku 9% kugeza ubu batarasubira mu mashuri. Ministeri y'Uburezi yasobanuye ko nta cukumbura ryimbitse ryari ryakorwa ngo hamenyekane zimwe mu mpamvu zabujije aba bana kugaruka ku ishuri. Ariko Ministeri Uwamariya asobanura ko hari ikibazo babashije kumenya cy'abana b'abakobwa batwaye inda muri aya mezi 8 bamaze mu rugo batiga. Minisitiri w'uburezi ntiyasobanuye imibare nyayo y'abana b'abakobwa bamaze guterwa inda, kuko yavuze ko icyegeranyo cyose mu gihugu kitarabasha kubageraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi, aho ejo kuwa mbere cyakasende DFDD ryatangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero. Gusa amashyirahamwe y'abahoze mu ngabo z'igihugu n'abahoze mu yindi mitwe yahoze irwanya leta barashinja ishyaka riri ku butegetsi kurobanura rikita kubahoze barwanira ishyaka CNDD-FDD ntiyite kubavuye ku rugerero muri rusange. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Nairobi muri Kenya.
Nkuko byama ibirori kuri uyu wa mbere byatanguriye mu gifurwa ya komine Mpanda, intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, ni mu kibanza gihambwemo abahoze abagwanyi ba CNDD-FDD. Abategetsi benshi barimwo mukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi Joseph Ntakarutimana baroye gushingoriza amashurwe kuri izo ntatemwa. Joseph Ntakarutimana yavuze ko kuva Burundi bwikukira Abarundi bangajwe baromorwa bongera baranyagwa n'ubutegetsi bubi, ashimangira ko batica ubwoko ico ubutegetsi bubi.
Abana b'u Burundi batikiye atacyo bazira, turavye Abarundi bangaye atacyo bazira, turavye Abarundi byabo byatwawe byibwe n'abo bategetsi babi atari byabo.
Ibirori byakomereje ku muhingamo ku cicaro gikuru ca CNDD-FDD Bujumbura, ariko kasenviza bigomba rongo ishirahamwe ya demehaje ry'abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera kizwi nka ex-fab bamugariye ku rugamba, abona ko aragahaze mu itunganywa ry'uyu munsi kuko utegurwa n'umugambwe aho kuba igihugu.
Uyu munsi mukuru gahinduka ukitirirwa igihugu ukareka kwitirirwa umugambi. Uwo kwitirirwa igihugu ugategurwa n'abantu bose mu mice yose wega, ntitumenya ngo bitegurwa gutya, kandi n'ikigeretseho n'abahoze muri CNDD-FDD ntibabimenya bose. Umengo nabo nyene harimwo umwana n'ikinono.
Agahaze na Emmanuel Minani, umukuru w'ishirahamwe na Kohash ry'abahoze mu migwi y'abahutu yagwanya leta ryiganjemo abahoze muri CNDD-FDD arakemanga.
Bamwe baragwaye bariko baravuzwa, abandi muri rusangi ubukene barabuze rero ayo bakira nayo bamira, ubu barahoze bari ngaho nta muntu n'umwe ariko arakurikirana ibintu byabo. Mu by'ukuri ntibyifashe neza na bukebuke.
Ibyo bitifashe neza biza bigomba bidondagura.
Abahoze ku rugamba mu mice yose mu mpande zose iyo baje bazanana n'abantu batishoboye n'abantu atako bameze atako bifashe, bari bakeneye gushigikirwa, bari bakeneye ubufasha. Ego baribuka kabisa bagize ibibazo bakagwa ku rugamba bagahambwa ku mpanda, niyo bamagurira ibikorwa bajya. Iyo tubibuze natwe biratubabaza cyane ko twarabuze abagenzi bari inshuti zacu kandi bazize kwigura igihugu. Mugabo birababaje cyane kwitwararika imva gusumba abantu bari. Byari byiza cyane yaba babyibuka hari ikintu babanje gukorera abamugariye ku rugamba atako bifashe, birigo barayerera mu mabarabara, bayerera mu mitumba. Mbere rimwe na rimwe iyo bagize icyo babaza usanga babishyura yuko atagwandikwa afitaniye.
Minani nabasanga ikiza cyunyura ibintu byose ari burajya amategeko agenga bahoze ku rugamba mu mice yose.
Urumva kubera tategeko rihari naho yo bapfuye no guhambwa hambwa iyo ko bishatse. Twebwe bahoze ku rugamba turasaba mu by'ukuri leta mbyeyi, leta twatoye turimwo mu bandi Barundi bayitoye, yoshiraho itegeko rigenga abahoze ku rugamba bose umwe wese. Rero kuko iryo tegeko niryo ricagerekana ingene ategerezwa kubaho, itegeko ryerekana umuntu ingene abaho gusumbya uwundi mugabo ari itegeko, wa wundi ntaheza ngo asubire yidog. Niho haho nk'uko muvuga ati iyo dushiye hirya no hino hari abo
cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe umugambwe Senda Defudede watoye gutangurira kw'indwi yahari umugwanyi niyo yasinyiweko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na Senda Defudede ukiri umuhari ugwanira mu ishamba hari mu mwaka w'ihumbi bibiri na gatatu. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge, turacyari mu Burundi aho abarimu bo mu ntara ya Gitega batabaruwe mu bakozi ba leta mu barura rusange riheruka bafite impungenge. Ubutegetsi bw'inzego z'igihugu bwababwiye ko badashobora kubarurwa kuko minisitiri w'uburezi atarabaha amakarita abagenera aho bakora. Abo barimu n'abahoze ari abayobozi b'amashuri n'abahoze mu kanama gashinzwe gutegura amatora ariko ubu bakaba nta kazi bafite. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Abarimu batakoreba rusasuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafise amakenga yo kubona batakorewe rusasuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze, abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubirizwa mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza abo bakorera.
Nahinduriye imirimo nari umudirekiteri uvuye umudirekiteri cosaba refectation hanyuma akagushira ahandi aho wigisha. Rero iyo sansuma icitamwo uca wumva rero uti none iyo sansuma nayo ko iyo sansaba ari ko kazi tube turi ku kazi ukwezi kuraheze ndiko ndigisha ngaha iyo kisasumisha diregiteri urabona niyo asasuma umushef de serivisi niyo asasuma umugabo yaronse itegeko rivuye muri dese asonshef amutwara avuga ati abo banza mubarindiye tube turarindiye natwe ntituzi kushika ryari kubera tutararonka makete aturunga ikiyo tuja gukora kucavuga ati banza murindiye.
Uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azocava ku rutonde rw'abakozi ba leta.
Kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko irosanzwe heze azocaba kugenzura ko byagenze ro kontrole hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara yabo. Kuvuga rero twebwe tubona ibyo bahagara uno munsi cyangwa ejo tuzuba tubaye abandi mu isanzwe twe twari abakozi ba leta dufite matrikire ntituri bashasha simbona igituma kuba ngo dusanzwe.
Nepomuseni Ndayavugwa umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega imbere y'ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara ya Gitega aremeza ko icyo kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru. Uwo muyobozi akavuga itegeko ryo kutabasansuma ryavuye hejuru.
Yego nivyo abo bigisha turabazi hari abahora ari abayobozi mu mwaka w'ishure warangiye mu uyu mwaka w'ishure bakaba bahiruka gusubirizwa abo o hari haho twari twiyumviriye tubona hari akazi turababwira ko boshobora kuza kuba bararindiriyeho kugira ngo ntibicare kandi hari abana b'igihugu bakeneye kwiga turazi ko bariko barakora ariko kuva iki gikorwa cya rusansuma gitanguye harabonetse ico nokwita ko ari ntumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara nabwo twizera ko bwari buyikuye mu buyobozi mu bushikiranganji. Iyo ntumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amakete ko bobanza bakabangira kuba rosanse kugira ngo bazobe rosanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise. Twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse forema ikibazo cyabo kirazwe. Hariho n'iyindi migwi y'abantu itaraheza kuba rosanse na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro abo twasabwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rusanse n'abandi bakirindiriye sabo bahora ari abayobozi gusa hariho abahora bakorera mu nzo za mw'iyo migwi jeje gutunganya amatora abo nyine bari mu mugwi wasabwe ko burabangirwa ko kuba rusanse botekana borema bakaguma ku kivi mw'iyi minsi ndazi yuko nk'uko twabyemerewe amakete yabo azosohoka.
Ku makenga abo bigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko atampamvu zotuma badasansumwa kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasansumwa
nuko twabibyiwe nivyo utazoba rusanse bavuze yuko mu gitigiri cy'abakozi ba leta atazoba arimo ku kibazo cyabo kizwi nizera ko batazoha bavuga yuko rusansuma yarangiye batabaye rusansi kuko nta kosa na rimwe bafise bari ku kivi turabazi ko bariko barakora botekana nibaza yuko atangora neza zoha
Nepomusenda yavugwa asaba bigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakora akazi nabi ivyo hava bigira ingaruka mbi ku baregwa uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa ku kwezi gutashe
kwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe urumva rero nta kamaro kuko nubwo babagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ibyo ari byo ugasanga abana biriwe batize n'iki gihe turimo twirukana umwanya ni byiza yuko uwariwe wese arindira ku kazi ko kanatsinda naha bayabaye dekomisiyoni agumara umukozi wa leta abayakuwemo abayasubirijwe mu mabanga ari kuba umuyobozi agashigwaho aho ashobora kubandanya arangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura ku kwezi guheze turazi yuko baguma bahembwa ntabwo twifuza yuko yoza kujya imitsi abandi kuko ubutakoze ntabakwiye no guhemba
abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo gutyo bakoregwe rusasuma babone gukora umuti muri munda
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingendo hano Kampala Uganda
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Wai muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuje muri Tanzania aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bacumbitse mu nkambi ya Nduta bafite abana bafatwa nk'ibinyandaro basaba ko abo bana nabo bagenerwa imfashanyo kugeza ubu bene abo bana nta mfashanyo bagenerwa kuko ihabwa base aho guhabwa ba nyina. Umva uko baganiriye na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri Tanzania.
Nangaha mu nkambi ni benshi kandi nabazo bari mu Burundi ni benshi none kubera iki umukuye ko ingazi giye gujya mu kase kandi nyina hari kubera iki uto uwo muntu ari uwo mwana akamurera none basije hari ikintu bacyanteye amakenga ko yamusize kuri se umwana uhungutse uramutora ibintu byo kunda mbese bavuga yuko icyambe gikene wari fishimbaye ugacake nani tresifika nakajya agapapuro aguha kubita kugugende kwa makazi none wabibuze iherezo ryo birihe nk'ifishi y'umwana ibuze wapimishirije ko kajya ko kucandagira ko ndazi kashira kuboneka iyo gupimishiriza ko niyo idakunda kuboneka kuko irashobora gusigara hehe ku bitaro se ujya mwara avuka imuyinga kuko ibintu byo kubyara bugiraze n'ingorane nk'abantu babaye hari ababacera byashitse turavana bivanye n'umugore wiwe cyambyana se wuyu ava mu gisuru none bamaze kumushyira kuri uwo azohungukana ifomo y'abantu batandatu kuko afite umuryango wa batanu cyane nje mpungukane umuryango wa bane kuko urumva umwana amaze kujya kuri isi urumva zo muhungukana naye tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira mu yindi ko je ndi umunyamuyinga umwana azosha afashwa gute kifashanya izo yatwaye se kandi afite umugore umva je nake nera gutora injya atumwanda mufashisha ndashaka ndamufasha gute urya nimba se wari mu yinga basi nawe amaze kugenda kuko azayifite umugore wazavuga ati naha murezi ibintu bindaba nta kuntu ndi mufashe ya mahera ya wa mwana zo barose nifashanye ya wa mwana bizajya wa mugore wi wa mwana undi nije ndandamuze je nyine si je nzohangayika byose nicyo kimwe n'undi haca bakoze icyo rero nicyo kibazo abantu benshi bafise none ko mwana amusize kuri se ejo bigashika nkataha mungu kanye umujyango basa nakuye mu Burundi je nakuye mu Burundi abana batatu na je wa kane basinze basibira nayo kuko se wa twaravanye ndabarere abana bo nzo bampungukanye kuko nkuye sino muhasa ngano uko abana bo nzo bampungukanye se wa yabah ngo kane iforma umva nza chandabarera gute
maze gushika imbere bace baratwerekize dutera tujya na rifise umwana no shika fotoze maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara bace avuga ati hari ahantu twari gucya kugatse gucya turonka na nyamafomo y'abana ibyo bace avuga ati ni dusubire mu kindi mu cyo gihangare cha mbere turindire abandi barindiriye baduga igiforma baduga igiforma y'abana kandi ubu ni office iyo mwana yari kenewe ntiyagiye twaserereje guhera ryari higeje tuvuga ati nibaduheze amafomo bari kwa bo bana n'ubu ntacyapfuyemo n'ubu tumbere sanza ariho nkishika twagiye turakibaza avuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati nsofomo ntaje turonka mpaka tuduze muri gipacha atahige ntuzari zoherera mpaka Jesse nzikibazo umwe nk'uwo mwana ari hamwe bo cyamuduza ego ko yaragize umeze 5 n'inusu bo cyamuduza atariko bo mpizonge Zabe nagomba nyene yuko iyo fomu no yironka iri ku mwana nico nagomba kugira aho nzoze ndaja hose ndoze ndatwara ifomu iri ku gitigiri gikwiye
nk'ikintu mbona nusaba nuko umaze umwana wamaze kumushira kuri se bavuga ati ava ngaha kugira ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyine gusa mugifashanya y'umwana ukayironka kubugeze hari iza avuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwana n'umwanya nzomutwara kwa se naha mugifashanya imaze gutora umugabo ifite uyindi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undaze kumabayeho na ahubwo byaba byiza guhaya afashanya wa mwana nimba amaheruka avuga ati umwana ndamufashe uko nimba ari yarasi ukavuga ati jenye nawe umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo umuntu yosaba icyo kwera akabona yuko umujyanga ureze nk'uyundi erega ikintu umuntu yosaba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agacayego namukase umwana zabayeho nabi kandi ntazabayeho neza kuko amwe no gupfazopfa ahubwo byo babyiza agateka akabana n'undi wagakurikiranye kuko abana bazayimwe barahohoterwa kuko benshi bazohasiga ubuzima bubi mu uwo mwanya cyangwa bamwe bagira iki bagira n'ingorane byabyiza rero abana bagumye kuri nyina bakaba hano ifashanye mugaka akamenya ati abana turimo turakurikirana base wabo icyo nasaba ko nica
Ijwi rya Amerika Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naho tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye kandi n'abagenzi banje bamfashije kuyategura yarahagarariwe na Frederic Nkundikije Jeffrey Mutagoma wegera Niger nawe mwarimu teza amatwi mu izina ry'abagenzi banje bose twafatanyije ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.